Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ubu ni saa moya n'igice zo mu gitondo mu Burundi no mu Rwanda. Ijwi rya Amerika ritanga ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abaduteze amatwi aho muri hose, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Uyu munsi ni kuwa gatandatu. Dutangura ibiganiro byacu tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Oriane, urakoze ariko gukosora gato ni saa 11 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Inshuti z'Ijwi rya Amerika, mwaramutse neza. Duhere mu Burundi, Perezida Nkurunziza yarayatanze kandidatire ye muri Komisiyo y'Igihugu ishinzwe amatora. Kwa kabiri ushize, urukiko rurinda itegeko nshinga rwari rwamuharuriye umuhanda rwemeza ko kwiyamamaza kwe bitanyuranije n'itegeko nshinga. Naho ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda ejo yagiye gusura impunzi z'Abarundi i Kirehe mu ntara y'Uburasirazuba. Iyi nkuru turayigezwaho na Eugenia Mukankusi, yayifatanije na mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Ubuyobozi bw'ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda buratangaza ko buzakomeza gufatanya n'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari, umuryango w'abibumbye n'umuryango w'Afurika yunze ubumwe mu gushaka umuti ku kibazo cy'u Burundi. Ubwo yasuraga impunzi z'Abarundi ziri mu Rwanda mu karere ka Kirehe kuri uyu wa gatanu, Madame Rika Barks Ragless, ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda, yabwiye itangazamakuru ko igihugu cye gifatanije n'ibyo bihugu bizakomeza ubufatanye mu gushyira igitutu kuri Perezida w'u Burundi Bwana Petero Nkurunziza akubahiriza amasezerano ya Arusha u Burundi bugenderaho. Ambasaderi Rika Barks Ragless avuga ko ibi byose bizakorwa nta hohoterwa irya ryo ryose ribayeho impunzi z'Abarundi zigatahuka.
The solution for refugee populations is to stabilize their own country, bring peace and security so they can
igisubizo ku kibazo cy'impunzi nuko igihugu cyabo kibonekamo umutekano zigatahuka. Ni nacyo zishaka. Nta muntu ushaka kuba impunzi, nta ushaka kuba mu nkambi. Buri wese arashaka gusubira abaturuka akabaho mu mahoro no mu mutekano. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, guverinoma y'u Rwanda, ubuyobozi bw'akarere bwa Afurika yiyunze kimwe na ONU n'umuryango bw'Uburayi bimaze igihe bikora cyane bikorera hamwe kugira ngo bishyire igitutu kuri guverinoma y'u Burundi. Ariko igikuru ni uko nta rugomo rugomba kubaho. Ntibyemewe ko abantu babura umutekano mu ngo zabo muri iki gihe tugezemo. Ntibakwiye kumva babuze umutekano wabo ku buryo bumva bagomba guhunga. Bityo rero urugomo rugomba guhagarara kandi hagomba kuboneka igisubizo. Abantu bagomba kubona umutekano. Amasezerano ya Arusha arahari kandi yumvikanyweho, agomba kubahirizwa. Niko twumva bigomba kugenda kandi twarabyumvikanishije ku buryo busobanutse kandi tuzakomeza kubyumvikanisha gutyo. Turumva hariko bigomba kugenda kugira ngo buri wese uraha kandi wahunze urugomo azabashe gutahuka. Impunzi z'Abarundi zagaragaje ko zishimishijwe n'uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika izitayeho mu kuzikorera ubuvugizi. Inkambi ya Mahama Kirehe icumbikiye impunzi z'Abarundi zisaga 17,000, mu gihe abari mu Rwanda bose barenga 25,000. Mu bibazo bikomeye zigaragaza birimo ibyo kutagira aho kuba, ibikoresho by'ibanze byo mu rugo n'ibindi.
Naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagataho iravuga ko ishobora gufatira ibihano abantu bahembera urugomo mu Burundi, nk'uko uyihagarariye mu muryango w'abibumbye ambasaderi Samantha Power yaraye abitangarije abanyamakuru. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi imaze gushyira itangazo ahagaragara isaba abaturage ba Amerika kwitondera kujya mu Burundi muri iki gihe cy'amatora gishobora kugeza mu kwezi kwa cyenda. Muri iri tangazo, Amerika irateganya ko urugomo rushobora kwiyongera mu Burundi mu gihe cyangwa nyuma y'amatora y'Inteko Ishinga Amategeko ku itariki ya 26 y'uku kwezi, nayo umukuru w'igihugu ateganijwe ku itariki ya 26 y'ukwezi gutaha. Iri ni Ijwi rya Amerika. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ingabo zakajije umutekano ku bigo byose bya gisirikare mu gihugu, icyemezo gitewe n'impungenge za Leta Islamike.
Hirya no hino ku isi muri kino gitondo, Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho tugiye kubashikiriza ikiganiro cyerekeye amagara y'abantu aricyo Kira, kiza kugeza saa 12. Ikiganiro Kira gitegurwa kandi kigashikirizwa n'ugwaruka rwo mu Burundi.
Kira.
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 Kira ni ikiganiro cy'ugwaruka cyerekeye amagara y'abantu.
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Bara mukije gwaruka namwebwe mwese bakunzi ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Intengera z'ibiyaga zirononekara mu gisuku ryazo rititaweho. Igisata cishira hamwe mpuza makungu ONU kijejwe ibidukikije ku isi kimenyesha ko ibice 90% by'abantu baba hafi y'ibiyaga bata imicafu ku nkengera yabyo. Ukurengerwa kw'ibibanza bitabwamo imicafu mu mahinguriro yegereye ibiyaga kuratitura isuku ryaho. Wasanze ko inkengera z'ikiyaga Baikal cyo ku mugabane wa Aziya kimaze gushika ku birometero z'ubwuzure 1,500 mu gihe ikibanza cyari gitegekanijwe kijamwo 500 gusa nk'uko ishyirahamwe OMS ryabitohoje haraciye imyaka 3. Uburimyi bwikora ku mwavu kizungu hamwe n'imiti yo gupompa indimo kongerereza ubumara mu isi ndimwa. Amatohoza y'ishyirahamwe OMS yo mu myaka 3 iheze yerekana ko bugeze ku bice 125% muri ico kiyaga. Ukudatunganywa kw'ibibanza bitabwamo imicafu mu ngo kurabimvo zo kwita ku biyaga kubabyegereye. Uko ibintu biri byunyurwa n'uko atabigo by'ubutegetsi bibijejwe hafi nk'uko ishyirahamwe mpuzamakungu UNICEF yita ineza y'ibibondo ku isi ibimenyesha mu cegeranyo co mu myaka 2 iheze. Ukubaka hagati y'imetero 10 uvuye ku kiyaga ikuba gukurikije amategeko. Amatohoza y'ikigo cita iterambere ry'abanyagihugu ca kaminuza y'igihugu ca Mali ahanura ko atagikorwa na kimwe cyo harangurirwa kidasabiwe uruhusha mu burongozi buhegereye. Ukutarangura neza imiti ijyanye no guhamba mu mihingo ya Aziya bigira ingaruka ku mazi. Twasanze ko ayuruzi gang bwo mu gihugu cy'Ubuhindi yakira ibiziga by'abantu bishika 400 ku munsi kubw'inkuru duhabwa n'ishyirahamwe gishinze gukingira ibidukikije yo muri icyo gihugu. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turabira hamwe ibijyanye n'ingorane zifatiye ku isukurwa ry'inkengera z'ibiyaga. Kuri mikro muri kumwe na jewe Diane Ndonse kaze mu kiganiro cyacu ari nacyo rwanyukira. Kwinjira mu kiganiro cyacu nyezina tega matwi ibyiyumviro by'ugwaruka rutandukanye gwo muri komine ya Rumonge. Mugenzanje Joseline Nduwayo arubaza ati twotunganya gute isuku ryo kunkengera y'ikiyaga kuneza amagara yacu ngizi nyishuba muha.
Nukuta hamesera nk'ivyambagwa tukirinda kukuburiramwe imicafu.
Nuko ijya myanda yagereho yagatamanika bofata nk'imetero kuva ku kiyaga bakigize nyuma cyane.
Amazu yigira ikiyaga akigira inyuma kuko bamaze kwiga ikiyaga baca bacunona
bajya abantu basanze baba kunkengera Tanganyika bo bahimetero kugira ngo bakingire aho hantu kuko nk'imicafu yose basabagenda mu mazi bakogamwe bakameseramo
bajya abantu bonona nk'impande y'ibiyaga basubira kora nk'amatoilete hijya y'ibiyaga
kwimba ibinyamarega birebire bashiremo bijya bintu bibi bibi ntibije mu kiyaga
tugasubira tugatera nk'ibintu by'ibiti bikigize inkukura kuko inkukura iva ku misozi ivya n'ibintu byinshi.
Ry'uburyo ricumbagiza utwigoro rusangi tw'ibihugu bihurira ku biyaga. Inkurikizi ni uko ubushakashatsi mu by'isuku budakogwa nk'uko bimenyeshwa n'umugambi IBLC w'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga Chad. Tumenyeshe ko ubukene bwugarije ibihugu bimwe bimwe ari mvo yo kudasukura inkombe z'ibiyaga. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu gihugu kibanye cya Congo bumenyesha ko uburyo bubonetse kibukoresha mu kugwanya ibiza nka korera. Ukudasukura ibibanza bihuriramo abantu bafata akayaga ni mvuye kuhandurira indwara zitari nke. Akarorero n'igwirirana ry'imigera ivuye ku mwanda mukuru mu karere ka Manitoba muri Canada nkuko ikigo citaho amasoko y'amazi cyo muri ako karere cyabitohoje haraciye umwaka umwe kugira ngo twumve neza ibijyanye n'ingorane zisukurike ku nkengera z'ibiyaga tega matwi itohoza mugenzanje Joseline Nduwayo yagiriye mu ntara ya Rumonge Joseline ijambo ni gwawe
Urakoze Diane kumi jambo. Kumete rimwe gusa uva ku kiyaga Tanganyika, abakenyezi n'abana barasesa ibisabuni n'ico gimpuzu bamesura. Ku nkengera z'umweha w'uburovyi muri zone Kizuka, nta nyabarega rusangi zihari. Kukaba nkako ibibazugwa vy'imbaho, ibisigarira vy'ivyo kurya. Cyo kimwe no mu mwanya buzanwa n'abahadandariza, jandagaye ku musenyi. Byongeye iyo zura gitunogo tumwavu bitegwa nuko ari duto duto inkurikizi nuko yiburuka imusozi mu gihe cy'imvura nuko Saidi buri habwa umunyagihugu abivuga imyanda yo kuri mwika na kabonambo imisozi ihana mikiyaga imanukira kuri Tanganyika uko ibintu bigenda ijanwa n'imiserege iva mu mihana nkuko Abel ntirandekura umurovyi abivuga utuzu twasugumwe tubiri gusa nitwo mbona kumwehaho mu Kizuka inkurikizi nuko abaza ukiyaga bakunze kwituma hirya no hino mu vyatsi nkuko Saidi Mukanya avyemeza umwidogo w'abarovyi ufatiye kuko n'abatujejwe batama hafi twumvirize Godefroid bimaze ubute
urabona bagaho n'amawesabire naho nye ntusanga yoguruye imisi yose naho murovyi wahariye ntazakunya muri amawese ngo ntikizoshoboka
abanyagihugu ntibashira ingufu hamwe mu bikorwa vyo gukingira imisozi ihana mu ikiyaga Adeline Kabura umunyagihugu avuga ko umwe wese aharura mu irembiwe gusa abarovyi ku ruhande rwabo bikora nabo nyene biciye mu makomite yabo Abel ntirandekura yemeza ko biyubakiye utuzu twasugumwe batabifashijemo n'intwaro inkuru dukura mu Kizuka zimenyesha ko abarovyi cyo kimwe n'ababa ku nkengera z'ikiyaga badakurikiranira hamwe amategeko y'isuku inkuru ikizi nuko batumvikana ku bihano bifatirwa abayarenze nkuko Omar Hakiri abivuga ukudakorana kw'abajejwe intwaro mu gasagara ka Kizuka kumwe n'abaserukira abandi mu burovyi gusubiza inyuma iterambere ry'isuku ku nkengera z'ikiyaga twumvirize Amani Sirabahenda umunyamabanga mu runani rw'abarovyi n'abadandaza b'amafi mu Rumonge
kenshi amaraporo yatanga kubajejwe intwaro ngaha mu gisagara kugira ngo bitunganye neza mu vyisuku ariko ntituraronke nyishu ishimishe
abanyagihugu bo muri zone Kizuka barakarigwa n'ingwara yakorera abagera ku 220 nibo bayigwaye mu mpera z'umwaka uheze ku bwa Desire Nduwimana arongoye intara y'ubuvuzi ibururi inzoka zo munda ku bana bakiri bato nazo nyene zirabageramira Delphine Shimirimana umukenyezi aba mu Kizuka yemeza ku mwana wiwe ya makumiti yazo kubakuze naho amibe nizikira burundu izahake Nduwimana avuga ko yama yazipimwe kwa muganga ingwara ya malaria irasinzikaza abanyagihugu baba ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika kubwo abajeje amagara y'abantu mu ntara imyanda yaho yorohereza igwirirana ry'imibu urukushi kumubiri rutegwa n'udukoko tuyinyegezamwo utwo natwo tubafatira mu mahema iyo babajyamye nkuko Salvatore ntirandekura umurovyi abivuga muri rusangi ingwara ziturutse ku isuku rike muri Kizuka zitegwa n'ubukene bw'amazi meza twumvirize Isa Nizigiyimana umunyagacimbiri mu Kizuka
kugira uronka amazi bisaba yuko ugenda kuvoma mu kagongo ibido mukayigura amajanane wa muntu adafise amafaranga yo kugura y'amazi arayakore esha mukuyanwa akayakoresha no mukuyatekesha no kuyamesuza uduhuzu
amahimiriza asaba abanyagihugu gukoresha amazi meza nakurikizwa mu buzima bwa misi yose imvo nuka kogwana cyane cyane mu gihingwara zadutse nkuko Saidi Mukanya umunyagihugu avyemeza zongeye agarukira mu turere tuba tugeramiwe gusumba utundi ingaruka nuko abatarafatwa babona ko ari ingwara ikiri kure yabo nkuko tuvyiganirwa na Fiacre Munezero umunyagihugu wo mu Rumonge abanyagihugu ntibaheba ingeso yo kuza gukorera ku kiyaga abo twasanze kumweha bavuga ko basubira kuhaza umwumwe inyuma y'ibiza igikorwa cyo kwigisha ibyerekeye isuku ryo ku kiyaga gisaba kwamiza ko twumvirize Omar Hakiri umurovyi wo mu Kizuka
Umbije kiza giteye gusa niho amwe bacha umva ibintu ntagira basubira kumesera mu mazi. Ubonaho ko kwamesera haja ntubwo abari byo biza. Abantu bose naho bari ngai mpande ya Tanganyika.
Inama yerekeye isuku ryo ku kiyaga Tanganyika itunganywa rimwe mu kwezi ku rwego rwa Komine Rumonge nkuko Gerard Ndikuriyo mu Stanteri waho abimenyesha.
binyabuzima byo mu mazi birapfa kubera amazi yanduye. Ikigo cyo mu Faransa kijejwe uturere dukingiwe ku nyanja kimenyesha ko bishobora guhona. Ukudashitsa imigambi yo gusukura hafi y'ibiyaga ni ngaruka yo kutagisha inama ababa hafi yavyo. Kukaba nkako ukumenya inyifato mu by'isuku yabahegereye kufasha gutora inyishu ibereye kuko ishira hamwe gita ineza y'ibibondo UNICEF ryabitohoje mu myaka ibiri heze. Igerera ku bwinshi ry'abantu hafi y'ibiyaga ritisunze amategeko ikwega isukurike. Amatohoza y'igisata c'ishiramwe mpuzamakungu ONU yo mu myaka ibiri heze yerekana ko abantu bandagaza imicafu ahariho hose. Kugira ngo twumve neza ibijanye n'ingorane zisukurike ku nkengera z'ibiyaga, tega matwi ikiyago twagiranye na musitanteri wa komine ya Rumonge. Gerard Ndikumana aganira na Joseline Nduwayo.
Ndikumana Gerard, ndabaramukije.
Turabaramukije.
Muravye ahari ibipfuko bitandukanye biroroshe kugira isuku ryaho iyo mirimo ibera.
Nkuko mwabibonye inkengera zacu abantu bose niho bibera kubera inyungu ziva mu ico kiyaga kubera ubwo bwinshi bw'abantu. Bituma n'ikibazo cy'isuku kitugora cyane.
Nizihe ngorane zituma isuku ritaboneka?
Ni ukuvuga ibintu byose biva mu misozi ya ruguru byose biruhukiraya ku kiyaga. Twebwe mu byo dushoboye turagerageza gukura iyo micafu nubwo bigoye kuko ibikorwa ni byinshi. Ikindi nacyo dukora nuko tumaze kwitura abadukurira tukabara tuti nukuri ni kibazo kiri ngaha mu Rumonge imicafu iri ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika irarenze.
Hari ibikorwa muhora mukora byo gukingira iyo misozi ihanamiye icyo kiyaga cya Tanganyika?
Aha bankumwe umugambi wa leta w'ibikorwa rusangi n'abagumiriza bene bigihugu gutera ibiti kwinzi ku imisozi ihanamiye iki kiyaga. Ariko baranaho iki gisagara kiri nubwo dutera ibyo biti amazi yaramanuka kandi arahitana n'imicafu iri mu mazu y'abantu ku bwacu komine biraturenga.
Mbega hari ibihano bitegekanije kuri uwo mwasanga ariko arakora ibitaruranye ku kiyaga Tanganyika?
Ego dukoranye n'ababijejwe mu bushikanganze bw'amagara y'abantu bijya bikorwa byo kumesura impuzu byo kogereza abana bwo kogereza ivyombo biri mu bintu twahagaritse. Ariko nko mwabonye kiyaga ni kirekire cyane barashobora kwigiba ariko igihe umuntu afashwe arahanwa.
Gerard Ndikumana ndabakenguruka.
Yakoze namwe.
Arakoze Joseline Nduwayo kuri ayo majwi n'icyo kiyago adushikirije. Tumira mate gato mukumviriza kano karirimbo kadukangurira kubungabunga ibidukikije.
Yo imanamba mahanga yo su yangangubye babuze yewe utema no guturira amashamba batite rubugaragwa babuze yewe kurobe shama fumusa getera batahonyi binyabuzima byo mu mazi babuze yewe Turiri misozi imukura iduhitana twiteho ibidukikije dukingire ibidukikije.
Twibutse abariko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira cy'ijwi rya Amerika. Uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijyanye n'ingorane zifatiye ku isukurwa ry'inkengera z'ibiyaga. Waruka ntimurambigwe gume hafi ya maradio yanyu. Uyu ni wa mwanya wo kubaza no kuronswa isiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Uwo nawe akaba ari hano mu studio yacu. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
Ingona kenshi zirafata abantu mu kiyaga zikabatwara bariko baracogamwo. None leta nta bubasha ifise kugira ngo ikingire abo bantu baze baracogamwo.
Kubwa mbere barashobora gushiraho ibintu bibuza yuko abantu begera inkombe z'amazi, igashiraho amategeko ko basanzeho bakamutangisha amande n'ibindi bihano bijanye n'ukonona ibidukikije.
Mbaza ndakwishura.
kuri Tanganyika hari kwa kugiki kugira ngo bashireho ikintu dufate ingenzi zoza kuraba kugira ngo cyo kwinjiriza igihugu
murazi yuko leta yatanze ibibanza bitandukanye irabiha abanyagihugu kugira bateze imbere izo nkengera mu kubaka amazu aha abantu baruhukiramwo bakahubaka kugira bakwege ingenzi byose rero biratuma leta ihungukira
mbaza ndakwishura
rakunze kubona ahantu mu bisagara canke mu bihugu bitaye imbere bakunda kubaka iruhande y'ikiyaga hacyo byayifasha ku magara
ku nkengera y'ibiyaga harabereye ijisho mbere urahusanga hari ibintu bitandukanye umuntu ashobora gukora kugira aruhure umutwe wiwe eka nibindi nibindi bishobora gutuma amagara yiwe aruranirwa
mbaza ndakwishura
abantu bakunda gukora bandura ingwara cyane cyo kimwe n'abantu babahejura mu mitumba
abo banwa amazi yo mwitanganyika batabanje kuyateka ngo bice twatukoko twonona ubuzima bw'umuntu bashobora kusinzikara amagara ni byiza yuko bajya baba hafi y'amazi yatanganyika batoshoka bakoresha ayajya amazi kujya bubanza bakayateka kugira bice ubukoko bwose baheze bayakoreshe ari meza
Rugamba rwa maki hayanje
Kwaruka ntimurambigwe uyu ni wa mwanya duhumutumire wacu muganga Anita Munyana kugira ngo abayisigure zibazo bibabakiye tugeze mu gace ka kabiri kivyo bibazo
Mbaza ndakwishura
ko kuri Tanganyika amazi atera kama ntangwane bizotera mu minsi mike
murazi kwiya kiyaga Tanganyika gikoreshwa nishira hamwe regidezo kugira itanga amazi mu ngo zitandukanye zo mu gisagara ca Bujumbura murumva yuko biramutse bigabanye n'abarundi bose bazuhahombera
mbaza ndakwishura
ge bantu begereye ku kiyaga ca Tanganyika iyo bamese murarya amazi hari ico vyica
vyonona ayo mazi vyonona ibinyamuzima kuko ajya amasabuni arimo ubumara gonona ubuzima bw'umuntu gonona n'ibinyabuzima biri ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika
mbaza ndakwishura
nko ku kiyaga Tanganyika ugahora imicafu ijayo nka 80% uhura ari imicafu iva mu mahinguriro ya leta leta yo yitegekanye iki kwiye imicafu ijayo
leta niyo kwemera yuko ikiyaga Tanganyika ari cyo buraro n'uburamuko mwizero w'abarundi bose ko bocononona ukonya kigasinzika ruko
mbaza ndakwishura
hajya hino nyene ku musenyi n'indagara zari zegere cyane ariko ubarinda gufata urugendo rurerure ibyo byo babitumwa niki kwanza ho hari ibintu leta yo birikirakora kugira ngo uwo mwimbo wongere uboneke nkuko byari bisanzwe
ego leta iragerageza uko ishoboye mu gutanga inyigisho kubaba hafi y'inkengera z'amazi gushiraho abantu bacungera ko bategeza kwagira iso libereye kandi no kutahonona
rugamba rwa maki hayanje
Ikiganiro nikira n'ubunyene muganga Anita Munyana abandanya kwishura ibibazo rwaruka rumutura tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ibyo bibazo
Mbaza ndakwishura
twatubona abantu kugira ku kiyaga babuza gukoresha siyansenga bita firemaya hari ingaruka mbi izo nsenga zifise ku binyabuzima byo mu kiyaga
inkuru kizi nuko ayo mafi namara umwanya acapfa kaca yononekara murumva yuko yononekaye atari meza ku magara y'abantu bavuga ko firemaya zirimo ubumara bwica ayo mafi bagiye kuroba
mbaza ndakwishura
amazi yatanganyika uyoze kenshi ntangwane yotera
kuko tuzi yuko ku nkengera ikiyaga Tanganyika isuku ritahabereye si byiza rero ko ayo mazi umuntu yoyimenyereza kuko bavuga bati umuntu nyoge amazi meza amazi asukuye yoge n'isabuni kugira agire isuku ku mubiri wiwe
mbaza ndakwishura
nagomba kumenya itandukaniro rya amazi ari mu misozi n'amazi yo ku kiyaga ayo basumbye akamaro ayandi canke meza gusumbya ayandi
nayo mu misozi kuko n'amazi abavuye mu bigega by'amazi bishashe munsi y'imisozi n'amazi asukuye n'amazi afise akamaro kenshi ku banyagihugu bari hafi yayo rero niyo mazi meza yo gukoresha kurusha amazi yatanganyika kuko amazi yatanganyika arimo imicafu itandukanye
mbaza ndakwishura
Hari ukuntu kenshi usanga bakunda kubuza kubaka Rwanda y'ibiyaga ibikoresha ikiyaga Tanganyika kenshi ko biba mu mazi bubatse ngaho Rwanda y'ikiyaga hari ngaho ko byogera
birashobora kugira ingaruka
mu binyabuzima biba hafi y'ikiyaga iyo imetero zatunganyijwe kugira umuntu yubake n'inkombe y'ikiyaga zitubahirijwe ariko atabikurikije urumva yuko ingaruka zozo ntizibuze kandi azuba ari karonuna ubuzima bwiwe eka nibw'ubunyabuzima nyene biri hafi y'ikiyaga
Arakoze muganga Anita Munyana kurizo nyishu ahayigwaruka n'ubunyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo katukangurira kubungabunga ibidukikije Ijambo abanywanyi bacu umunywanyi ativuze izina yatwandikiye abaza ati none sida irandukira iciye mu mate canke mu moso muganga Anita Munyana ufashiritse umunywanyi
hari ibintu bitandukiza hari hamate hari hamosozi hari hivyuya yimunakoroye canka kasamura ivyo vyose ntibiza gutuma umuntu yandura umugera wa sida canke iyo umubu uri umuntu agena n'umugera wa sida ngo kagi wundi ngo ngucumwandukiza eka namba ivyo vyose nta nakimwe candura eka no kumuhayambu canke kumuhobera canke bajya bakunda kugenda kwigororesha kumvo zitandukanye akavugwa n'umuntu agena n'umugera wa sida ntagenda mwake
Ndashimiye umunywanyi yatwandikiye twizera ko inshyu hawe na muganga zamufashije. Nkuko musanzwe mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki. Aho rwaruka rutanga insiguro inyibutsa y'abasokuru. Uno munsi uvuga uti umugayo uragamagiranwa. Bikubwiye iki?
Nimba ningaho onye akaba ariho umuntu. Angaya changirane ndashobora kwama turiko turatera inkuru akangaya kandi tukaganira
bikubwiye iki
naho umuntu aba yakugaye ntacyo bivuze kuko urashobora kubandanya wandanye ukagendagenda cyangwa ukakwandanya ukora ibikorwa tangora ni kuko ntacyo aba yakugize
bikubwiye iki
iyo umuntu akugaye ntacyo biba bitwaye wewe muragendana ukaba umubuze nawe akabakuze Hanyuma mugabo ugacumwereka yuko umusumba ukabireka byose ukabireka uko nyine
Arabitoye Ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira Shimiye Joseline Nduwayo na Alain Yves Irankunda bafashije gutororokanya majwi nasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera akagitunganya Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga magara ku ijwi rya Amerika. Mufise icyo muterera canke mubaza kwandikire kuri VOA Bujumbura mu byandike mu jambo rimwe @gmail.com canke mutwakure kuri 71 221 632 632 canke kuri 76 944 460 Kuri mikro mwari kumwe na Jewe Diane Ndonse ndabaseze ndabifuriza kugira amagara meza naho ubutaha.
Cari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
turabashimiye bagenzi bacu mu Burundi badushikirije ico kiganiro kira saa 12 zigira zigere mu masegonda make cyane muraza kumva ikiganiro cy'umuziki dususuruke tubashikiriza buri wa gatandatu muri aya masaha muryohegwe kandi mugire weekend nziza
ni wa mwanya w'ikiganiro cy'umuziki aho mutasha inshuti n'abagenzi kuri micro muri iki gitondo muri kumwe na Ange Fidel niyo ngabo dutangurire ku butumwa bwa Gilbert Mugabe
nitwa Mugabe Gilbert ntawandikire he ahantu bita Rwantewe ntanifuza gutasha umuryango wanjye uri Uganda abashiki banjye bose na mama n'abandi bose tuvukana ntanifuza gutasha abana bose twiganye groupe scolaire Remera Rukoma promotion 2010 aho twiganye muri Rwanda Teachers College Kavumu campus bose abana b'inshuti zanjye harimo Hakizimana Rasmus wa Rwanteru Nkore wiga muri Kiye Sanakuze Valence wiga muri Zaire hanyuma Tere ukora ahangaha Gusoma High School n'abandi bana bose b'inshuti zanjye ntibagiwe Bonfe witwa Jean Dodier na mushiki wanjye Zamujyane Meran n'abandi bantu bose bansagira ngo muwamere indirimbo bita Still My Girl
Yawani Direction, Murakoze. Murakoze. Ngi indirimbo Still My Girl ya One Direction was subject. She been my queen since we were 16. We want the same things, we dream the same dreams, alright. Okay. I got it all, cause she is the one. Her mom calls me love, but dad calls me son, alright. She's in those jeans, alright. Alright. I don't exist if I don't have her. The sun doesn't shine, the world doesn't turn, alright. Alright. But I know for sure. Everybody wants to steal my girl. Ubutumwa dukurikije ko nubwa Vincent Mugabo.
Nubwo Mugabo Vincent uyu Kigali Gikondo, ndasuhuza abantu banzi batuye kundirwa, harimo mama nawe tuzindimwe n'abandi batuye Nyamirambo muri mune wanjye, n'abakurikije ijwi rya Amerika muri makiya n'abandi bose ndabatashye. N'umuhungu bita Kagara ukunda gukora na Gikondo, nawe ntumbasabira indirimbo ya Jose Chameleone yitwa Jose Karibu. Murakoze cyane kandi.
Murakoze. Ngiyi ndirimbo Njo Karibu ya Jose Chameleone wasavye.
jirimi na wewe tumetoka huko mali wakianza kusumbua wewe kweli kweli nitaleta tari nani huyu anasema tatanganyisha upendo ya mileli na mileli simba gani anajaribu kuingilia malaika waache mimi joka hii na mimi na wababi vitu vyao vya hatari kamilioni siwezi kuwaweza ningekuwa na pesa mingi mama ningekupeleka Ulaya tujifiche huko mbali sana tutoroke awa roho maya
kamo ni ntacho bitwaye Claude
nitwa ntacho bitwaye Claude ndi hano mu mujyi wa Kigali akarere ka Nyarugenge umurenge wa Kimisagara ndasuhuza Nsabimana Jean Claude ntatasha Abdon Rutibanda ndasuhuza ni umukiza Christian ngasuhuza nige na Zeta nicyo kinabavandimwe ngasuhuza abo dukorana mu murimo w'ubucuruzi ndasuhuza Havugimana Joseph ndasuhuza n'abakozi dukorana umwuga wo gucuruza imyenda murakoze nkambatse y'indirimbo ya Masawa Nyangezi yitwa Demokrasi irahenda.
Murakoze ngiyindirimbo Demokrasi irahenda ya Masabo Nyangezi wasavye.
Abasare baratibura twageze imbere
mashaka turabyemera turayayoboka abanyapolitike batujye imbere turakurikira turashyigikira barayavuze bararambirwa ararwana arananiranwa babasabye ko bashaka amahoro arabyandika arabisinyira hakomye gato barashwarwa koramonda abaturanyi nabakunzi munsenyero no mumashyamba turahumba turatsemba demokarasi irahenda abanyapolitike barongera barahikana ko barya bahise baramano ngo mushaka bakoze ibyaha baradusaza turayoberwa bati none wi demokarasi nangaho ariko twashyize demokarasi kwiyenda cyane demokarasi twice abana demokarasi twanduza icyaha
Ikiganiro cy'umuziki kirabandanya ku ijwi rya Amerika. Murangwa Leona nawe nyene yaduteye akamu.
Ni kwa Murangwa Leona nkaba nkubita igitaramo ariko nkaba nteye Kigali aba nifuza kwitoriza ababyeyi banjye kimwe bisiza ariko muzaba gana Marite na bari mu nabanje harimo Uwayezu Beatrice na mukuru wanjye Emabure Ntagabira na inshuti zanjye zose dukorana n'abandi bose muri rusange.
Wasaba iyi ndirimbo?
Nkaba mbasabira indirimbo yaye nime muri kwa Rivie Yuwasei ndabashimiye
murakoze. Murakoze. Ngiyi ndirimbo Lose Yourself ya Eminem wasavye.
Look. If you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it? Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already, mom's spaghetti. He's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, blah. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit, he choked. He's so mad, but he won't give up. That is, he know he won't have it. He knows his whole back's at these ropes. It don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't pass. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better the taking, make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to post-mortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over. These losses all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows he's grown farther from home. He's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, cause here goes the cold water. These losses don't want him no more. He's cold product. They move. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot.
kubacugura ama radio yanyu muri ko mukurikirana ikiganiro cy'umuziki kuri radio Ijwi rya Amerika aho muri kumwe nanje Fide Niyongabo ubundi yaduhamagaye ni Charles Ndayizeye
nitwa Ndayizeye Charles aba mva mu ntara ya Kayanza muri komine Kabarore neza na neza mba ku musozi wa Songore shaka kunezerwa na abagenzi banje harimo abiga kuri lycée communale Rubura harimo Shadrake Saviriye Pascal Trine Seleus Maurice George harimo nabandi baba ku musozi wa Songore nka mama na papa Aline Mariko Cedric Patrick n'umusani yitwa Dekizo abari mu Bukanya mukona no mukayanza mu Kirundo witwa Scolastique Etienne Bayubahe na Cecile hamwe na Witeka hamwe na mama mudogo bashikanje bose bari mu Kirundo no mushibitoke ndatasha kandi witwa Defanyi ari mu ntara ya Makamba Remy ari mu ntara ya Makamba amwe na mushikiwe Charlotte ndatasha kandi uwitwa Christine atasha kandi witwa Mutabazi Jean Claude ari ku Isongore Norbert Ngabo ari ku Isongore n'abandi bose baba mu ntara ya Kayanza especially muri komine Kabarore ndashaka kubatura indirimbo Beautiful Onyinye ya Peace Square featuring
urakoze navuze na ngiyi indirimbo Beautiful Onyinye ya Peace Square wasabye
so sad because I was all alone, was so bad,
so bad.
And there she go,
there she go,
she touched my heart and said, hey, busy now, knows you go,
hey,
was so glad, the way she keeps me smiling, it brings me
negative energy, feed cancer. I can look into her eyes for my whole life. We
Radio Ijwi ry'Amerika I Washington DC. Umwanya w'ikiganiro cy'umuziki twabateguriye muri kitondo uraturangiranye yamara dusezeranire ku butumwa bwa Bonaventure Uyisenga.
Urakoze nitwa Uyisenga Bonaventure ndi mu karere ka Ruhango mu ntara ya Majyepfo ku murenge wa Kinihira mu kagari ka Nyakogo mu mudugudu wa Bweramana. Aba nifuzaga kuganira n'abakunzi banjye muri programu y'indirimbo ku Ijwi rya Amerika. Abanyitu indirimbo nshaka ko mu mpereza yitwa Utagushima. Utagushima ya korari ya Nyarambasada Zahari. Hanyuma nkaba nifuza ko iyo ndirimbo yitwa Utagushima nayitura abavandimwe banjye bose aribo Tabaruka Evode, Jadamuru Urukundo, Bizimana Placide, Imana Ishimwe Gloriose. Nayitura kandi mama wacu witwa Royce utuye Murama mu murenge wa Bweramana. Hanyuma kandi nkaba ngira ngo ishimishe n'umufasha wanjye n'abana banjye ahasigaye. Mugire weekend nziza.
Urakoze.
Namwe kandi ndabashimiye.
Indirimbo wasavye Utagushima ninde tuguhitiyemwo ni yacuraranzwe na Choral Musingi. Tubaza ko iza kugushimisha. Ni nayo ndirimbo dusezeraniye ko mwakoze kudutega amatwi mugira umunsi mwiza mwese na weekend nziza naho utaha.
Shima.